mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteza amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki 2022 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2017. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. I Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka nije nteramije ibiganiro byo kuri no saha mbahaye ikaze mwese.
Intego twe twari dufite iturukanye na ideoloji baduhaga batubwiye ko tuzafata u Rwanda ku bw'isasu.
Uyu ni umwe mu bahoze ari abagwanyi bo mu muhari FDLR bagera kuri 9 batahutse mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ku kuntu bari babayeho muri Congo. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi igisata cyigisha ubuhinga bwo kurima no guhingura ibifungurwa kiri Izege muri komine n'intara ya Gitega birukanywe muri icyo kigo. Iyerekeye imyiyerekano yabiyamiriza ihinduka ry'ibwirizwa shingiro mu Buganda n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriana. Muri Kenya amatora y'umukuru w'igihugu yarategekanijwe ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi kuza. Inyuma yaho ateshejwe agaciro na sentare ntayinyuzwa yungururijwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa cumi kuza nyene. Umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora waneguwe n'iyo sentare niwo watangaje iyo tariki nshasha kuri uyu wa kane, uvuga ko ukeneye umwanya ukwiye wo kwitegura kugira uzotunganya amatora akwije ibisabwa na sentare ntayinyuzwa. Iryo tangazo rihindura isango ry'amatora ryashikirijwe mu mwanya nyene perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yari kashikiriza ijambo mu nama ya ONU, aho yongeye kuvuga ko sentare nkuru y'igihugu ciwe yatembagaje ubutegetsi bw'ubutungane. Yavuze ko iyo sentare itegerezwa kuzokwisigura ku Banyakenya, avuga ko yamurenganije. Ibyo byose yabivuga atazi ko itariki nshasha y'amatora iza yahinduwe. Kenyatta yashikirije abandi bakuru b'ibihugu bagenziwe ko leta yiwe iza yaramaze no kwemeza kuzotanga imiliyoni 81 z'amafaranga y'abanyamburaya akenewe kwitunganywa ryayo matora. Inama nshingamateka ya Kenya igahamagarirwa kuyemeza kuwa kabiri uza. Leta z'ubumwe za Amerika imenyesha ko igiye kongereza imfashanyo iha ibihugu bya Yemen, Sudani y'Epfo, Nigeria na Somalia. Imfashanyo igenewe gufasha amamiliyoni y'abanyagihugu bugarijwe n'ikena ry'ibifungurwa hamwe n'intambara. Imiliyoni 575 z'amadolari y'Abanyamerika y'imfashanyo yongerejwe azohabwa ibyo bihugu bine biciye mu gisata cy'Abanyamerika kijejwe iterambere mpuzamakungu USAID, nk'uko byatangajwe na Mark Green ajejwe iby'intwaro muri USAID. Ayo mafaranga azofasha kugura ibifungurwa, imiti, guteza imbere ibijyanye n'isuku, kugura amahema hamwe no gukingira abanyagihugu basinzikajwe n'intambara. Iyo mfashanyo nshasha iciye ishikana imiliyaridi 2.5 Amerika imaze gufashisha ibyo bihugu kuva uyu mwaka utanguye. Tukivuga kuri Amerika kandi Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yaratandukanije Korea ya Ruguru n'amakungu mu by'ubutunzi mu kubuza amabanki kutongera gukorana n'icyo gihugu. Umushikiranganji w'ubutungane wa Leta z'Ubumwe za Amerika Steve McHen yasabye amashyirahamwe mpuzamakungu akorera mu gisata cy'ubutunzi ko nimba agomba gukorana na Amerika ategerezwa kuvavanura na Korea ya Ruguru. Iryo tegeko rishasha ry'ibihano rizoha ububasha Amerika bwo guhagarika ubutunzi bw'uwo muntu wese akorana na Korea ya Ruguru mu rudandazwa rwabo rw'impuzu, amafi, itumatumanako, ubuhinga bwa none hamwe n'amahinguriro. Uwo mushikiranganji yatangaje ko Korea ya Ruguru imaze igihe kitari gito ikengera ibihano yafatiwe n'amakungu kandi ikabandanya ikoresha gukoresha amafaranga y'amabanki mpuzamakungu mu gukora ibirwanisho ruhonyanganda mu nteguro leta ya Trump yarungikiye inama ishinga amateka harimo kandi ko indege zose canke ubwato buzoba bwagiye muri ico gihugu butazokwemererwa kwinjira muri leta z'umwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu. Inama ya ONU ijejwe umutekano kw'isi yaremeje atanumwe avuyemwo gushinga umurwi w'abahinga uzotohoza ubwicanyi bwakozwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu gihugu ca Iraq. Hamwe bamwe mbere babona ko ari ivyaha byo mu ntambara niho nyabwoko. Ubwongereza bwateguye ico cemezo bwavuze ko uwo murwi uzoba arakaryo ko gutunganiriza abanyagihugu bahotewe n'uwo muhari w'iterabwoba. Gushika uba basirikare ba leta z'umwe za Amerika bafatanije n'aba Iraq barirukanye ISIS mu bice yari yifatiye bigarurira uturere turimwo ibisagara bikomeye, ariko umuhari uracagenzura uduce tumwe tumwe muri Iraq no muri Siria. Abanyagihugu baharurwa mu bihumbi bo mu bwoko bw'aba Yazidis nibo ONU ivuga ko bacitse ku icumu mu bwicanyi bwakozwe n'uwo muhari mu mwaka w'2014 mu ntara ya Sinjar. Abahinga ba ONU baratohoje ivyaha vy'agahomerabunwa vyakorewe abagore n'abigeme gushika ubu abashika 3000 bakaba bakiri mu vyara bya ISIS. Ishirahamwe riharanira hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch rirashima ico cemezo ca ONU ariko rikanegura ko gikora ku ruhande rumwe mu berwa n'intambara muri Iraq. Rivuga ko amakunga adakwiye kwirengagiza n'ubwicanyi bukorwa n'abasirikare ba Iraq hamwe n'abasirikare mpuzamakungu.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki 2022 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2017. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. I Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka nije nteramije ibiganiro byo kuri no saha. Mbahaye ikaze mwese.
Intego twe twari dufite biturukanye na ideoloji baduhaga batubwiye ko tuzafata u Rwanda ku bw'isasu.
Uyu ni umwe mu bahoze ari abagwanyi bo mu muhari FDLR bagera kuri 9 batahutse mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ku kuntu bari babayeho muri Congo. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi igisata cyigisha ubuhinga bwo kurima no guhingura ibifungurwa kiri izege muri komine n'intara ya Gitega birukanywe muri ico kigo. Iyerekeye imyiyerekano yabiyamiriza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro mu Buganda n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Wa gatatu bari banse kujya mu masomero basaba kuronswa agafashanyo k'ukwezi kwa gatandatu baheraniwe iyo minsi ibiri yose bayimaze abarongoye ico kigo bari barahagaritse kubaha ibifungurwa bagasigura ko badashobora gufungurira abanyeshuri batariko barakora icyabazanye mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana arabidushikiriza
Muko tubibwirwa numwe mwaserukira abandi atashimye ko dutanga umwidondoro wiwe abanyeshuri bo mu kigo cizege ntibemera ko bagizegeregere mu kwanga kuza gukurikirana ivyigwa kuva kuri no wa gatatu
twebwe icyo turiko turakora si greve turiko tugaragaza akababara kukuntu twagumye dusaba agafashanyo kacu abo novuga ibujumbura barakaronka ariko twebwe tukaja kubaza ati hari ibintu bikigoranye tukarindira ariko isango zose twahawe novuga inchuro zitari zike zose nta kintu zashitse ko niyo mpamvu yo twafashe ingingo yo uko kugaragaza akababaro kacu hari gatekanijwe kumara iminsi ibiri kuko uretse ko iyo minsi ibiri uno munsi ari umunsi karangirira ko nayo minsi twari dusanzwe tumenye n'amategeko kugaragaza novuga akababaro kacu
ubu bace bahagarika kubafungurira iyo minsi mwayimaze
gutebye tumaze kubona ingene bimeze abanyeshuri bonyine ubwabo baratabaye ikibazo ari cyabo baraheza bari kuvuga barafashanya uwabafise nimbano dufaranga duke ashobora kugurana umugenzi hanyuma nimbano gatumba bora nimani iki akakigura karaba yuko yoshobora kumara uwo munsi yoshobora kugaragaza ukabaro kiwe
havuye asohoka ugwandiko rubirukana mu bigo vyizege iyo ngingo yo mu mwayakiriye
twebwe iyo ngingo ntitwayishimye kuko warajejwe ibijanye n'uburaro bwo nga cyangwa ibintu byo gufungurira abanyeshuri yari yaduhaye akanovuga kanya twebwe abanyeshuri ni kuvuga abaderege n'abanyeshuri bose dukorane tugira icyo dufunditse hanyuma icyo dufundika duheze tukimubwira tugiheza gukorana twebwe twavuye muri aho kabonano twarimo kugira ko mure tumubwire ibyo twafunditse cyane dusanga rero iryo tangazo risaba yuko twotanga ibikoresho vya kaminuza tubisubiza ryamaze gusohoka
mwari mwapfunditse iki
twebwe twari twafunditse yuko nkuko tubiteguriwe n'amategeko ko ejo kandi tuzogikora aho umuntu arara hariho hose ejo tubwiza gutonda mu ishuri novuga yuko ariko itegeko risanzwe rivuga kandi twebwe icyo twafunditse no ko ejo tuzotona mu ishuri naho iyo ngingo yoja mu ngiro ejo mu ishuri tuzotona
abanyeshuri baremera ko bamwe muri abo batifatikanije nabo mu kubandanya batonda mu masomero ariko bakavuga ko igiharuro cabo ari gito cyane
hari amashuri aho gikorwa bose bagitahuye bakavuga ati twese turakeneye agafashanyo ko gusohoza amasirabisi twari dusanzwe turonka novuga ko benshi bakitabiri naho hariho bamwe n'abantu ibice bine kwijana nibo bantu novuga bashoboye gutonda
bobo barafungurirwa batonze
ego abatonze barafungurirwa kuva umunsi nyene tutangura kugaragaza akababaro bobo barafungurirwe kandi nubu babandanye bafungurirwa
Merase nunzwe n'Imana umuyobozi w'igisata cigishubuhinga bwo kurima no guhingura ibifungurwa ku telefone yatubwiye ko abo banyeshuri kwabaye kugumuka kuko ugafashanyo basaba kazwi n'inzego zibijejwe kandi bari kubarabikurikirana ico kibazo Merase nunzwe n'Imana avuga ko cari kigeze mu shikiranganje bw'igigaya ca leta wo muyobozi akavuga ko atakuntu bofungurirwa batari ko barakora icabazanye inyuma y'umutaga uno wa kane niho hasoho kugwandiko rutegeka abanyeshuri bose batari ko bariga gusohoka ibigo vya kaminuza birizege ku birometero binuvuye mu gisagara ca Gitega abo banyeshuri bavuga ko naho biruko bazotonda ku mashuri ku munsi wa gatanu kw'igikorwa co kwerekana akabaro bari bafise carangirana nuno wa kane Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Sentare nkuru ya Nyarugenge mu gisagara cya Kigali yaburanishije urubanza rw'abanywanyi bo mugambwe FDU inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ukaba kandi utemerewe gukorera mu Rwanda ibindi kuri inkuru umugenzi wacu Eric Bagirubusa bidushikiriza
abaregwa bose uko ari 9 bongeye kugaragara mu rukiko barinzwe bikomeye kandi bunganiwe baburana ku byaha byo kure mu mutwe w'ingabo utemewe no kugira na ubutegetsi bw'u Rwanda. Abanyamategeko nibo bafasha umwanya kuruta mu rubanza. Umucamanza yasubiye kuri Bwana Boniface Twagirimana, Vice President wa mbere wa FDA Inkingi, ndetse na Gasengayire, umubitsi w'ishyaka, ababaza ku mikoreshereze y'amafaranga bakira muri FDA Inkingi. Vice President wa mbere yasobanuye ko muri make Gasengayire nubwo ari umubitsi atabikoze mu gihe kirekire kuko ari mushya kubera ko yakunze gufungwa zirishyaka. Yavuze ko muri rusange Gasengayire amenya amafaranga asohotse yita kuri Madame Victoire Ingabire, Perezida w'ishyaka FDA Inkingi uri mu buroko. Yavuze ko ibisigaye byose biri mu bukangurambaga ari bubishinzwe. Maitre Antoinette Mukamusoni yabwiye umucamanza ko abo yunganira ari abanyapolitiki abarwanashyaka ba FDA Inkingi babyemera bidashidikanywaho. Yavuze ko FDA yari ishyaka ritaremerwa mu Rwanda, ritari umutwe w'iterabwoba nk'uko bamwe babyumva. Agira ati rigomba gushaka abarwanashyaka, ni nayo mpamvu Leta ishishikariza aba FDLR gutahuka bagasubizwa mu buzima busanzwe, abari abajenerali byaba ngombwa bagakomeza ari bo. Yisunze ingingo z'amategeko. Maitre Mukamusoni yavuze ko bibujijwe gukorera uregwa ibibabaza umubiri hagamijwe kumukuramo amakuru. Yavuze ko abaregwa bakorewe iyicarubozo kugira ngo babashe kuvuga, kandi ko ubuhamya bwabo nk'umunyamategeko nta gaciro buha. Ni mu gihe kuri wa gatatu bagera bwa mbere mu rukiko, bamwe mu baregwa bumvikanye bavuga ko kuva batabwa muri yombi bamara amasaha 24 kuri 24 mu mapingo bataza aho bafungiwe. Nka Bwana Papias Ndayishimye ushinja Twagira Yezu kumukangurira kujya mu mutwe w'ingabo muri Congo, yavuze ko agitabwa muri yombi yasabwe gutanga amakuru neza yakanga agacibwa umutwe. Uwitwa Janvier Twagira Yezu nawe ushinja cyaha buvuga ko yamenye amakuru ko hari umugambi uri gucurwa wo kugira nawe ubutegetsi ari inumira. Uregwa akavuga ko yaragishakisha amakuru kugira ngo azabashe kuyatanga yuzuye. Kuri Maitre Mukamusoni yaje muri FDA nkamaneko ntiyari umurwanashyaka waryo. Kubivuga ko bamaze kwambuka muri Congo bigizwe mu ruhare n'abaregwa barimo Vice President wa mbere, uyu munyamategeko yavuze ko kuva badahari ngo babyivugire ubushinjacyaha bukagaragaza ibyemezo ko bambutse gusa bidahagije. Ati n'uyu munsi hari abandi bambutse bajya muri Congo ni benshi bajya kwishakira imibereho. Asaba ko ubushinjacyaha bwatanga mandazi bafata bakaza bakabahata ibibazo. Ku kijyanye n'ibirango bya FDA ubushinjacyaha buvuga ko byabonetse aho Bwana Twagirimana yabaga, Maitre Mukamusoni yavuze ko nta byinshi yagombye kuba bivugaho. Ataba abanyamakuru bari muri iki cyumba mwabemereye kwinjira kuko bafite ibibaranga, batabifite mwabasohora, rero ibirango by'ishyaka si ikibazo. Ku mafaranga baregwa bivugwa ko bakira turuka hanze nk'inkunga, ubunganira agira ati niba Leta idashaka inkunga ku mashyaka n'ishyiraho ingengo y'imari, niba ajya gushaka abayoboke bamenyere buri kimwe ntizongera kugongana nabo. Yavuze ko Perezida w'ishyaka Victoire Ingabire ufunzwe ari umuntu uzwi ufite inshuti n'umuryango hanze y'u Rwanda. Ati ntabwo abagabo bafite abagore n'abana bakurikiye FDA nta kizabamarira, barahembwa. Yikomye ubushinjacyaha gufata umutwe wa FDA uzwi kurwanya Leta y'u Rwanda bugashaka kuwomeka ku ishyaka FDA ku mpamvu za politiki bugamije kugira ngo FDA ritazandikwa mu mategeko. Ubushinjacyaha bwasubiranye ijambo buvuga ko mu magambo yabwo kuvuga byoroshye ariko byagombye gutangirwa ibimenyetso, bwatsembye ko nta wigeze akorerwa iyicarubozo mu bafunzwe. Gavuze ko butareza abarwanashyaka ba FDA kubera kuba mu ishyaka ritemewe mu Rwanda, ahubwo ko kubwa FDA babihinduye icyo yise amarembo yo gukora ibyaha. Bwasabiye abari gukora 9 kuba bafunzwe by'agateganyo mu minsi 30 kugira ngo iperereza rikomeze neza. Bwavuze ko hari Major Faustin Ntirikinumba mu Bufaransa uhuza iri tsinda ku rwego mpuzamahanga ko kubareka byatuma hari abandi badafatwa. Maitre Mukamusoni yahise abwikoma ko ubwabwo buri kwica iryo perereza buvuga buri gukora, nta mpamvu n'imwe asanga abo yunganira baba bafunzwe. Vice President wa mbere wa FDA Twagira Imana yasabye urukiko kuzita ku mpamvu avuga ko mwitumanaho bakunze gukoresha amarenga atari uko bagamije gukora ibyaha nk'uko byumviswe mu muhezo mu biganiro bagirana ku matelefone. Ati tumaze gupfusha benshi mu barwanashyaka bacu, bamaze kuburirwa irengero nabo ni benshi, niyo mpamvu dukoresha imvugo zimije. Maitre Gatera Gashaba nayibukije umucamanza ko na Perezida w'ishyaka FDA Inkingi Madame Victoire Ingabire ufunzwe mu gihano cy'imyaka 15 mu byo yaregwaga ku ikubitiro harimo kure mu mutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi. Yavuze ko ibisobanuro byaturukaga ku bushinjacyaha bisa n'ibiriho ubu kandi ko urukiko rwabimugizeho umwere. Asaba ko n'umucamanza yagira abera baregwa bagasubira mu buzima busanzwe. Gashaba nayasabye umucamanza kuzahamagaza mu rukiko umugenzacyaha AIP Jean Bosco Gakwaya kuko ngo yabeshye ko yafunze byubahirije amategeko y'ubuyunganira. Umucamanza asabye kuzatanga ikirego bundi bushya kandi Gashabana yabyemeye, aravuga ko atabikoze byazagira ingaruka zikomeye ku rubanza rwose. Hongiye kuzamuka ikibazo cyo kuba baregwa bamara amasaha 24 kuri 24 mu mapingu, maze umucamanza yongera gutegeka ko nta mpamvu yo kuba abantu bajya babarara baboshye. Umwanzuro w'umucamanza kukurekura cyangwa gukomeza gufunga by'agateganya bare guzamenyekana ku itariki ya 26 z'uku kwezi. Akabayiru ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Bamwe mu bari abagwanyi ba FDLR na CNRD batahutse kuri uyu wa kane bavuye mu mashamba ya Congo, muri bo harimo n'abana bataruzuza imyaka 18 barabasirikare. Babwijwe rya Amerika ko umuhungu wese yuzuza imyaka 15 yategerezwa kwinjizwa mu gisirikare abishaka cyangwa atabishaka. Claude Ganza munyamagana umunyamakuru w'ijwi rya Amerika arafise inkuru irambuye.
Ikize twe dufite twari benshi ariko none twicamo kabi dutangira kurwana intambara no ibi yacu kwebwe nabo twabanaga niyo ntambara rikomeye ubwo mbe ukubona nta cyerekezo ntacyo umuntu
n'abasirikari 9 baturutse mu mitwe ya FDLR fokiyoborwa na General Mudacumura na CNR dubwiyunge yoborwa na General Rumbago nkuko babitandukanyije nabo babivuga baravuga ko nyuma yo kwicama ibice bahindutse abanzi gica ku buryo biri mu byatumye bahitamo gutoroka bagataha aba bahoza ari abarwanyi batahukanye n'abasivile 19 barimo abagabo babiri abagore batandatu n'abana 11 ariko baba basivile n'abahoza ari abasirikare bose bahuriza ku mibereho mibi bari babayemo. Aba basirikare bavuga ko abayobozi babo bakuru babaremaga agatima ku gihe cyo gutaha kiri hafi kandi ko badakwiye kwemera gutaha bamanitse amaboko.
Ntego bavugaga tuba baravugaga ngo bazarwana bagere muno ariko nyine nayo wareba akano pembo nange abatapfa kuhagera.
Intego twe twari dufite biturukanye na ideoloji baduhaga batubwiye ko tuzafata u Rwanda ku bw'isasu.
Ninde wabibabwiraga?
Ewe ni uwo mukuru nani Mudacumura.
Mwaramubonaga?
Ngo pe.
Mwabanaga nawe?
Habagiye kigeze agakoresha kozuremo ari buri musoda wese akaza noneho akaduhaza mitingi akatubwira ko tugomba guhagarara kigo tugomba gufata u Rwanda ku bw'isasu tutagomba kurwinjiramo dushize intwaro hejuru.
Ibe ni abakuru bo batubwira ngo ibintu biri gucemo ngo tuzatata tubone imikorere abatwari bafite tukabona nta kigenda mbere.
Aba bahisemo gutaha bavuga ko babagaho ku bufindo kuko buri wese yimenyaga nubwo babaga bakorera hamwe. Bamwe bakoraga imirimo y'ubucuruzi no gutwika amakara abandi bakabeshwaho no kwiba no gusahura utwa rubanda ibyo babonye bakabigemurira abayobozi babo bakuru.
Tukiba ibintu nk'ibyo nyine mu buzima bwo kwiyaranje
kwebwe twajyaga gufunga abantu bitewe no kugira tubone uko tunywera abakuru baba bataduhaye tukajya mu mavuta kurangura amavuta tukajya turagurisha tukabona ayo kunywera n'ayo kutubesha.
Iby'ukuri nta mutekano kuko igihe tumazeyo ni kinini ariko nta kintu cy'iterambere kugeza tugeraho guhora twirukanka gusa.
Kabagaho mu buzima misi bukomeye nko twabaga twari ducumbitse mu bahutu baho twabonye ibintu turimo nta kamaro bifite umuntu akarwaza abana akamuntu akabura naho yabavuriza.
Bavuga ko n'imyambaro ya gisirikare buri wese yayishakira gutayibonye akambara ibisanzwe. Bavuga ko uretse guhora FDLR rebana ingwe na CNRD babaga banafite abandi banzi barimo Mai Mai, Raia Mutombo, Kinyatura n'iyindi mitwe bahoraga bakozanyaho ko bukeye nuko bwije. Ku bana b'abahungu uzuza imyaka 15 uhita winjira igisirikare wabo bishaka cyangwa utabishaka. Aba ni bamwe muri bo twaganiriye umwe afite imyaka 16 yaramaze mu myaka 2 undi ufite 25 yaramaze imyaka 10 mu gisirikare.
Iriya twese bazaga kudufata ngo tujyemo.
Tugafata n'abana batoya.
Bose bahera ruhande guturuka ku myaka 15 n'uguta bagufata.
Imyaka 15 kuzabura ubwo kugenda ukaba umusirikare. Imyaka nari igezemo yari iyo kuba nakomeza amasomo ahubwo aho kuyakomeza bituma nkijyamo bituma ntajya ku mashuri y'ubwenge.
Kuva ku itariki 16 kugeza kuri 15 z'uku kwezi mu Rwanda habereye inama yahuzaga by'umwihariko abayobozi b'inzego z'ubutasi za gisirikare mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba yigiraga hamwe ingamba zo guhangana no guhashya imitwe y'abarwanyi. Muri iyo nama umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Jack Musemakweri yakomoje ku mitwe ya FDLR na CNRD.
The region continues to suffer.
Aka karere gakomeje kwibasirwa n'ibitero by'iterabwoba ry'imitwe nka Al-Shabaab n'imitwe yitwaje intwaro harimo nka FDLR, CNRD, ADF n'iyindi. Ndagira ngo nshimangire ku buryo umutekano w'akarere uhagaze bidusaba guhuza imbaraga. Nta gihugu na kimwe muri aka karere kitakwibasirwa n'ibitero by'iyi mitwe. Aba batahutse bavuga ko kuba abasirikare bato batemererwa kumva amakuru ku maradiyo biri mu bituma benshi bahera mu mashyamba kuko abategetsi bakuru babwira yuko basubiye mu Rwanda bakwicwa.
Ntago bemeraga ko umusoda muto yakumva amakuru kuko baga bagufasha uri kumva amakuru ku radiyo bakakomerera nabi cyane.
Komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ivuga ko kuva ikigo cya Mutobo cyakira abahoze ari abarwanyi cyashingwa hamaze gutahoka bagera ku 9,202 bahoze muri FDLR gusa mu gihe bose hamwe bamaze kugera ku 11,994 habariwemo n'abatahutse kuri uyu wa kane. Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Rwanda dukubitire mu Buganda. Igipolisi mu gihugu cy'u Buganda caraye gihanganye n'abari mu myerekano yo kwiyamiriza ihindugwa ry'ibwirizwa shingiro rigamije gukuraho ingingo yerekeye imyaka umukuru w'igihugu ategerezwa kutarenza akiri ku butegetsi. Abashinga amateka b'umugambwe uri ku butegetsi nibo batanguye uwo mugambi. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi aratubwira ibindi kuri inkuru.
aho nubwo abanyeshuri bo kuri kaminuza nkuru ya Makerere bari batangiye imyigaragambyo ariko polisi igahita ihagarika ikoresheje ingufu z'ibisasu bya kawucu hamwe n'umwuka uryana mu maso. Igice kinini cy'umujyi wa Kampala cyagenzurwaga n'abasirikare benshi barimo abashinzwe kurwanya iterabwoba, abashinzwe guhosha imyigaragambyo hamwe n'igisirikare. Aba bose bari bitwaje ibirwanisho biremereye cyane. Naho ku nzu y'inteko ishingamategeko ho bari bahazengurukije imbunda za rutura n'akajugujugu z'igipolisi zihagenzurira mu kirere. Abashingamategeko b'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bari bikomye ubutambaro butukura ku mutwe nk'akamenyetso k'amaraso. Ati ntabwo dushobora gukomeza n'ibiganiro muri inteko ishingamategeko igoswe n'igisirikare. Ntabwo dushobora gukorera akazi ku munwa w'imbunda. Aka gatambaro gatukura kerekana amaraso twiteguye kumenera hano mu rwego rwo kurinda itegeko nshinga. Ushaka gukinira ku itegeko nshinga amenye ko muri iyi nzu hagiye kumenekera amaraso. Uwo n'umushingamategeko Ibrahim Nganda wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya FDC, aho perezida w'inteko ishingamategeko Jacob Oranya yari amaze guhagarika akazi k'uyu munsi bisabwe n'umukuru w'abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo abayoboke babo bafashwe n'igipolisi mu bice bitandukanye by'igihugu babanze barekurwe kandi igisirikare kibanze kuva hanze y'inteko ishingamategeko mbere y'uko akazi gakomeza. Aho ni mbere mu nteko ishingamategeko abahakanya ko itegeko nshinga ryahindurwa banze kumva ibyo perezida w'inteko avuga. Minisitiri